SBS Radio.
Ndabashimiye mwese mwifadikanije natwe kuri uno munsi. Ku mazina nitwa Jean Paul Amedeni Zigama. Kaze muri iki kiganiro cy'uno munsi aho tugiye kurabira hamwe ibijyanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, aho bucahimbazwa umunsi wahariwe umukenyezi. Mbega umukenyezi afise ikibanza giki uno munsi? Imigani y'ikirundi imwe imwe iravuga ngo gwakabura ntikaboneke, ngo ni nyina w'umuntu. Ndi kumwe rero na Therese Miburo muri iki kiganiro, uyo akaba asanzwe aba mu ntara ya Queensland hariya mu gisagara cha Brisbane, aho asanzwe ari umukenyezi mbere akaba anakora bimwe bita amakomedi, ibyo gusetsa abantu. Ni muri iki kiganiro, ntimuje kure, inkuru mukanya. sbs.com.au. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro, Therese.
Murakoze Amede.
Therese, wewe usanzwe uri umubyeyi, urubatse, ufise n'abana. Kuba umubyeyi muri iki gihe byoroshe gute, bikomeye gute?
Amede, murakoze. Kuba umubyeyi n'iteka ritagereranywa, ariko kandi nyene kuba umubyeyi byama bifise aho bigora. Novuga nti kurera kikaba kimwe muri byo, kubera barakunze no kuvuga bati ukubyara ntikugoye nk'ukurera. Ikindi nacyo nyene, gusa Imana yaratanze inkomezi ku buryo wisanga ufise inguvu cyangwa ubushobozi bwo kurera naho biba bitoroshe.
Hariho benshi kandi baba bariko baratwumviriza, Therese, baba bavuga bati ibyo bigora natwe turashaka ko byo tugora, turifuza yuko kumbure natwe twokumva ibyo muri ko murumva. Abantu batararonka amahirwe, abantu bifuza kuzoba ababyeyi, babona igiki babwiye?
No bipfuriza kuzogira ayo mahirwe yo kuba umubyeyi. Ikindi nacyo nukwizera. Ego.
Therese, rero muri byinshi ukunze gukora hariho hamwe no gusetsa abantu, hamwe no kwandika ibyese bijyanye no guhayagiza umubyeyi. Hariho n'ikindi uherutse kwandika cyo guhayagiza umubyeyi. Mbega woducishiriza ko tukumva muri ibyo byese byawe, kumbure ingene uhayagiza umubyeyi?
Hari icyese nanditse gihayagiza umukenyezi muri rusange, kubera nemera yuko ufise umwana cyangwa utamufise, hariho uri umubyeyi. Kuba umubyeyi kenshi si ukuba ufise abana b'iwawe gusa, urashobora kuba umubyeyi w'abandi. So icyo cyese kivuga kiti mukenyezi urakabura ntikaboneke, kandi akabura ntikaboneke mu kirundi ni nyina w'umuntu. Kivuga kiti cimibatsi nk'izuba riserutse, uzurinda ushengera ataho ugututse, kuko wa muturagize Imana ukuvyutse. Udusosera gusumba umutsama, udukomeza gusumba n'abariye umutsima. Ni wowe nyaga mutima w'urugo, urikiremesha mu muryango, nk'uko vyamye kuva no mu ntango. Urakabura ntikaboneke kuba wibarutse, uri umwe muri benshi ku isi, ariko abawo basumbira isinzi ry'abari kuri iyi si. Giraho uba wubaho, ubengerane nk'ikirengarenga, kandi ntiwite ku bagutwenga, kuko ubuzi icyatukinka. Yamavuga ngo ravyo bicebe vyayo, akibagiza ko ari bwo bwiza nyabwo bwayo. Mukenyezi nkunda, nkundira ngo wayagize n'abari kure bade. Ivyo mvuga si ugushikuza, kuko nawe utazi ko ivyo ukora ari byiza. N'Imana ntiyashimye ko witwa Umurundi gusa, yaguteye iteka ryo kwitwa Umurundikazi kuko wavukanye akazi. Iyo uvutse uri Umunyafurika uba Umunyafurikakazi, waba Umuzungu ukaba Umuzungukazi, waba n'Umwarabu ukaba Umwarabukazi, kuko twese ku isi tuzi ko uri umukozi. Ivyo nkubwira ubishire ku muzirikanyi, kandi ubifatane agaciro. Wibuka ko imbuto y'umugisha yamuka ku giti cy'umuruho. Urababara ngo tuvuke, hari nawe wasize ubuzima, ariko aho uri hose uduhoza ku mutima. Iyo tubaye abana babi ngo turabawe, twaba beza ngo turabadawe, ariko ntiwigera wirengagiza ko turabawe, kuko uzi neza ko turi ingabire wahawe. Urarira ngo duseke, urabura ngo turonke, uraburara ngo duhage. Shonyanga shagomba ngo ushimwe na bose, kuko uko biri kose uri umukenyezi gusa, uri umubyeyi, uri umurezi, uri umubanyi, uri umuvukanyi, uri umutambukanyi, uri umwamikazi w'abakunzi n'abakuzi, kandi gisumba byose urakabura ntikaboneke. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. murakoze.
Reka jewe nubwo rijeje nyene ndi muri iki kiganiro ndaguha amashi kukura yakwiye kuvyukura kabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu Therese mukunda abantu ico cese wacanditse uri mu bihe biki kugira wiyumvira amajambo nkayo meza ahayagize umuvyeyi
novuga nti kuva kera namye mbona agaciro abavyeyi bafise abakenyezi muri rusange kandi nkabona ko rimwe na rimwe naho baba bafise byinshi bibagoye byinshi bibasubiza inyuma ariko kenshi baba bafise umwete wo kubandanya gukora wo kwitaho umuryango wo gukora ibintu byinshi rero naricaye ndavuga nti uko biri kose iyo ivyo nabonye kuva kera hinge ngira icyo ndabikozeho ntivyangoye kuza kubera ari ibintu namye mbona kuva kera
ego murakoze cyane Therese Miburo turiko turarangiza kino kiganiro cacu hariho abakenyezi bafise abana hariho kumbure abatabafise hari abifuza kubaba reka mbere hariho n'abapapa bahindutse abakenyezi usanga bitwararika abana aho bucahimbazwa uwo munsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi n'ubuhe butumwa wewe ufitiye umukenyezi muri rusange
nababwira nti ndabakeje cyane ku bikorwa by'ingirakamaro mubandanya gukora ababyeyi abamama muri rusange nabo bose b'abapapa bakora bitaho imiryango nk'abamama kubera badafise abamama batagihari ikindi nacyo nosaba nuko abamama twokora uko dushoboye tuzohindure n'izina rya mukase w'umuntu ku buryo umwana ku isi atagifise nyina wiwe atagifise umuvyeyi atazobaho yifuza kuba afise atazogira icyo atuburana navyo turabishoboye
ndagushimiye cyane Therese Miburo
murakoze cyane Ahmed
murakoze rero mwamwumvise iya SBS mu Kirundi uyo ni Therese Miburo yarakora dushikiriza rero icese gihayagize umuvyeyi mukaba mwifuza kumva kumbura iki cese hamwe n'ibindi Therese Miburo arafise urubuga rwe rwa YouTube ashobora kugenda mukabona bimwe n'ibindi yagera abashikiriza mu dukino tumwe tumwe mukurondeza mugiye kurondera mukarondera Therese mukunda abantu uko nyene mu Kirundi Therese mukunda abantu murashobora kuribona ama mukumviriza ivyo hamwe n'ibindi vyose ya SBS nitwa Jean Paul Amede naho utaha mu kindi kiganiro bye bye
urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya ariko sbs.com/au/ gahetamye radio app